y'intererano yo gwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwa amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka waba uri mu Burundi canke mu mahanga urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro ndafise ijambo.
Turabahaye mwiriwe mwese mwumviriza Radio Inzamba gateka kawe. Ikiganiro ni ndafise ijambo tuza gucija nino ibijanye n'umugwi nserukira gihugu w'abagabo mu mupira w'amaguru ariwo intamba mu rugamba. Muriko mushikizwa ikiganiro na Francine Kanyange Innocent Kubwimana ari mu buhinga bw'ivyuma.
Ubu rugwaruka ubu ufise icyimviro cyangwa intererano ushaka gusangira n'abandi mu kiganiro cy'ugwaruka ndafise ijambo. Ufise icyo ushikiriza hamagara cyane utange ubutumwa bwanditse ku nimero akamenyetso ko guteranya 250 738 992 552.
Uburundi buherutse kuva mu higanwa rya Sekafari riko ribera muri Uganda bwavuyemo budatsinze urukino na rumwe mu nkino bakinye n'ibihugu vya Uganda, Eritrea, Djibouti na Somalia. Kuva rero Uburundi buvuye mu higanwa rya Afrika ry'imigwi nserukira bihugu muri Ruheshi guheze bwabandanije ataco gushika ko no muzindi nkino zabuhuje n'ibindi bihugu. Ibi nivyo ugwaruka ruza kugira ico ruvuze ko rugire ko ruvuga nico kogwa kugira umugwi nserukira gihugu usubire gutera intambwe mu gutahukana intsinzi. Kugwaruka ruri mu Burundi Elvis ati nta kinini abarundi bari biteze kuri uwo mugwi kuko vyananiranye ko usanzwe awumenyereza asubirizwa
muri Sekafa. Je nibaza yuko ata kinini twari kuhazera cyane rwose na cyane cyane yuko twari tuzi yuko umugwi ubwiherekejwe n'umumenyereza tumaze iminsi twiyamiriza twebwe abakunzi b'umupira twarasabye inshuro nyinshi yuko umumenyereza Olivier Niyongeko avaho. Muga rero aho kugira aveho mbona umenga ahubwo baguma bamushigikira. Rero urumva ikibazo ntikikiri kuri mutombora gusa ahubwo gihagaze no kurongoyesheje ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru. Nawe nyine navuga yuko adashaka gukura uwo mumenyereza. Rero kandi saba nuko uwo mumenyereza batoguma bamutsimba tayeko cyane no hanze no mu bindi bihugu iyo byanse. Iyo umumenyereza azanse arakinjira akavaho byanse akamukura. Nibarabe icyo bagira rero kubona umugwi userukira gihugu w'u Burundi utsindwa na Somalia ni ibintu by'ibiterasoni n'ibintu nkeka kuva ndaba umupira w'amaguru bitari bwashikire umugwi userukira gihugu w'u Burundi. Ahubwo uretse n'uko dutsindwa na Somalia mu nyuma nta gihugu na kimwe cyose kitazagatsinda tuzasanga muri ya Fasima ya Sifa dusigaye turi aba nyuma. Kubera usigaye utsindwa na Somalia ntacyo usigaje ngo ube uwanyuma. Rero abajeje umupira w'amaguru mu Burundi utwara FFB ntarabe akuriwe mutombora ntabandanye amushigikira kubera abandanye amushigikira mu makosa ariko aragira tuca dufata ko nawe nyine abifisemo uruhara. Rero niba batabifisemo uruhara nakombore umumenyereza Olivier Niyongeko hama duheze turonke umusaruro mwiza mu kuserukira gihugu wacu. Usigaye duteye gute kandi umugwi w'abakobwa nibo bagerageza bagatsinda imigwi imwe izo za Somalia bumva izo za Djibouti badutsinda ibitsinda 8-4 hanyuma mu bagabo naho reka ca dutsinda Burundi. Urumva rero nibarabe bakuri uwo mumenyereza hakiri kare.
Jabo nawe ati abakinyi mu gihe badategurwa neza kugira ngo bashobore guhangana n'indi migwi nta ntsinzi abarundi bari kuronka.
Umenyereza umuntu amaze igihe kinini umenyereza kandi ukabona ata mwimbu atanga muga kubera izombo za politike nyine bakamugumizaho muraje abakinyi. Twese turazi ingene imiryango ibayeho aha muri iki gihugu benshi barabafungwa. Rero n'abakinyi bamwe baja muri lokali bimirije urukino turadinge nibabayeho turadinge nabandi bakinyisanga bafashwe mu bindi bihugu bega bo byonzara ntibakora ko ubira ko umuntu ajya rima ashobora kuza guhangana no muntu ngira rya kane ku munsi mu kibuga amazana mwimbo ungana gute ibyo byose rero birimo bintu bituma umupira w'amaguru atamwimbo utanira igihugu turazi ikigega cy'umupira w'amaguru kimwe uburyo batari buke ubwo buryo nta n'umwe azi ingene bukoreshwa mugabo kubera wa muntu yajejwe umupira w'amaguru ari umuntu adasanze mu gihugu muzi ko natinyitse ntawushobora kuvuga ati mbega none ibintu byogenda gute ibintu uri kubigenda nabi ahantu wihenze ahantu uri gukora nabi kubera cyari sura afise mu gihugu baramutinya bose nta buryo bashyiramo uburyo barabugeza uburyo ntawuzi ingene bukoreshwa rero nkagira ko ntange intererano yanjye cyangwa icyo usabye ni uko umupira w'amaguru bunge umupira w'amaguru wigenga ntibushemo politiki nibazane bahinga umupira w'amaguru bagenzure barabe igituma umupira w'amaguru twebwe wasubiye inyuma si uku byahora ibi ni ibintu bicafuza igihugu aba bakinyi nabo babafate nk'abantu bagiye guhangana n'abandi bantu bakomeye
Gael nawe abona ko abakinyi bo kwitabwaho kuruta uko biri ubu kugira ngo Burundi bushike ku ntsinzi
biramamaje kandi birateye n'isoni kubona mugwe serukira igihugu atacyo ashobora kutubwiramo muri ihiganwa rya sekafari herutse kuba mu nkino zine zose rukaba atarutinze ibyo byerekana yuko igihugu cyacu cy'u Burundi kigwaye kibuze abashobora kukirongora by'ukuri aho mu bakinyi bari gushyiramo ababishoboye bagiye barashyiramo batabishoboye ikindi nacyo inzeye burya ikamwa icyo yariye nta kuntu wajya kuronderera amata mu nka utagaburiye aba bakinyi bacu dufise ego kuba bafite ubuhinga bavukanye nibyo mugabo kuba bo kwigishwa bakongera bagafatwa neza bagahembwa neza bakabaheza ibyo byatuma mugwi nserukira gihugu ushobora kugira icyumviriyemo u Burundi ndazi neza yuko abakinnyi b'u Burundi bazi gukina mugabo bakitaweho byogorana neza kugira ngo bashobore gutsinda ijya migwi yindi ibayeho neza ihembwa neza bagaburirwa neza bigisho afite abimenyereza ariko ino twabihaye intumbero ya politiki bose ni politiki nungo kwega bikwegerako mumenyereza ntacyo ari bukore kuko ariko akorera asebuja bamushyize kuko ndibuka mu kiganiriro yagiraniye n'abamenyeshamakuru bamusaba gutanga imihoho yavuze ati jyewe ndotanga imihoho wampaye kurongora kumenyereza uno mugwi niho yankuraho urumva nawe nyene ariko akorera umuntu ntariko akora kugira ngo umugwi wesekira gihugu w'intamba uteruje imbere
icyo cyiyumviro gisa n'icya Darren ati hamwe abakinyi boshigirwa byofasha ku mugwi namba mu rugamba kugira ngo usubire kuja hejuru
ko kare inamba mu rugamba zahora zitsinda kabisa ariko gusinzi sinzi nshamo nakumba yenga ni kubura ingufu kubura ingufu na usukuna no kubura babashigikira abahora no bahora babashigikira mu buryo bwo kujya gukina n'ukuri nabo nibavyuke bave hasi babashigikire kuko bamaze kubura uburyo n'ingufu zihera zo kujya gukina urumva nyine bashobora gutsindwa yewe rero icyo nasaba ni uko abantu bahora babashyigikira mu buryo bwo kujya gukina ahantu hariya abo haguruka nabo nyine babiri icyo bakoze kugira ngo nyamara mu rugamba zibone gutsinda
Eslon ari mikambi munzi ya nduta muri Tanzania ati ababijejwe boshira uburyo bukwiye mu rukino rw'umupira w'amaguru kugira ngo abakinyi bakine neza.
Umuntu yevure wabivanye na hahari. Negasha. Wewe igihugu cyonyene amasani kiri mu mahoro. Nakintu cyerekana ko umupira w'Uburundi ufite imbere. Nuko mbona ko mwe ngurundi nabwo kubitagashye. Kuko maze gukina inkino zine ntihagiye namwe dedushime ngo yuko Burundi amafaranga ukontribiwa mu mpira menga bari kafubusa ejo gushika yego sanga biva ku ntera none ya leta mu mpira iterera nayo ngari kwihuta ashikaraba ikongereza aya mishya ikwiye gukogwa je nuko mbona ku mengo ubwa mbere uwo banda gatanga imihoho yewumenyereza kumenyereza urabye uburyo akinishamo n'uburyo bumwe gusa ntigera hindura ubikura ara mupira uburyo naho uba ariko barakina nabo ne barakina mugabo si kuvuga yuko bakina bishemeye kandi ko ndaraba rero umenyereza mbona sa no tanga imihoho kimba bikunda gashiraho uwundi kandi avuyeho je ko gwandi ndabona kumenyereza umupira utembere hamwe ndi bahashira umuntu amenyereye izumupira.
Parfait ari muri Afrika y'Epfo avuga ko vyose byishwe n'umumenyereza kuko atigeze yerekana ko ashoboye kugira icyo hinduye ngo intsinzi iboneke
kumumenyereza kuva mu ntambi ya mutubuga yuko atari kwa bana burundi abujyana mu byerekeranye n'inkino z'umupira w'amaguru kandi abantu benshi baravuze neza bavuga inshuro nyinshi cyane yuko uwo musubiriza kugira natwe tubone yuko turiko turatsinda ibindi bihugu ariko tuko turaraba mengo ari ibintu bo amukingira ari ibintu kumbure mu bijanye n'imigambwe umenga ari ku bwambwambwe sinzi impamvu badashobora kumukura kugira ngo bashire umumenyereza ashobora kumenyereza abakinnyi abamenyereza bihagize kugira natwe dutsinde n'ibindi bihugu kuko ndaze mu nkino zose twakinye tuzakane umva nta namwe twigeze dutsinda urabona yuko kame mu umenyereza nta tuntu tumara kuradufasha uwo ribye byiza rero nuko uwo muhindura akawushyira uwundi nimba naho adashobora gutanga imihoho leta ntivuga impamvu idashobora kumukura ngo yashyire uwundi nawe nimba avuga ati sishobora kuvirira uno mushahara mpembwa ngahaye icyo nacyo leta niyo ifite ububasha bwo kugikora batabigenjeje uko hoya nukuri tukaba tuzi neza yuko mu bintu biteza imbere igihugu umupira urimo mu bintu bishikana ishusho nziza mu makungu y'igihugu umupira niwo uza imbere nukuri rero ibyo twosaba ni uko nibamukureho baduhunda umumenyereza abishoboye abifitiye ubumenyi experience kugira ngo tubone yuko natwe abakinnyi bacu bogira kuraje bagakina bagahura n'izindi ekipe zo mu bindi bihugu mu mahanga bagatsinda none turaje nk'umwaka dukinye inkino zose twakinye nta rukino na rumwe ruhagije rwarushikanye ku ntambwe isimishije ahubwo twateye dusubira inyuma bishoboka kuboneka rero yuko bivye hariho mu nzego z'igihugu hariho abamucingiye hariho abadashaka yuko hava tuko turaramengo n'ibiturebera jamu kabwe batamukuraho babona ko tubari ko turatsinda niba mukureho baduhe ubuntu umenyere abikwiye abize
tuje muri Zambia. Divan afise umwizero ko hamwe umugwi w'intamba woronswa umumenyereza bishoboye bosubira gutera imbere
twari twabizigiye kugira bagende kuduserukira mu gatima zo gutsindwa bereka twibabaza gute twarababaye nari
ubwo natwohindura umukoca vem kuko abakinnyi bakinacu bavuze mu bisanzwe experience bari nayo gusa barabuze umuntu abafasha nyene abiza bizobere bazotera imbere vrema twe turabashyigikiye cyane.
Karl ari mu Bushinwa ati hakenewe itunganywa ryiza ry'umugwi serukira gihugu kugira ngo ushobore gushika ku ntsinzi.
Jeremy Mungura cyane kubona iva mu manganwa idatsinze jati management yayo nibaza ko itabafasha ukuntu nyene bikwiye ngo nibubanye n'ukuntu mibereho babayeho cyangwa ukuntu bimeze urumva baduye intege njye nigeze kureba umupira byari ndaba ukuntu koca wabo ukuntu ajya yirukana abakinnyi bigana ngo n'isijanda avuze yamafiranga arabirukana bazi ukuntu yigumura hagati y'abashefu babo ya kwifuza kwirukana umuntu akaba amwirukanye ntibicaraze ngo hasi ngo bamugishe inama agira iki baba bateza babo umwe baba hagati y'abakinnyi babo bakaza bashyira hamwe bavugana neza urumva hari ukuntu n'umuntu ngo abaye ngo umutoza atari ngo akore hejuru y'abo bakinnyi cyangwa ngo bivanye n'ako kantu babafasha kumva ko akantu umufasha ari akantu kuri akantu gatoya agahita amwirukana ariko abafashe neza numva ko nabo bugira ingufu bakarumva iyo watsinze igihugu kiramenyekana ugateza ibirundi imbere nawe kwanza ariyumvamo neza ko ibyo yabigisha abantu biwe batera imbere.
Fiacre nawe ari mu ikambi ya Mahama mu Rwanda abona ko umumenyereza w'umugwi nserukiragihugu hamwe yohinduka hoshobora kuba akarusho kumugwi nserukira gihugu intamba mu rugamba
uri kurabira aba ramasa urasanga neza ari umutoza ariko aradutanze kindi kibazagira kubera abakinnyi kenshi ndabona mbona abakinnyi nka bose kose abasanzwe bakina migwi basanzwe bacamo adafaranga sivyo sivyo bakoresha ryari namwe ndabi mahaci ya Francis rya Mustafa rabe nyene nka Mustafa afasha kamuza kumukinisha imbere kandi atangwa mu mediateur ibyo ni ibintu cyane yadukoreye kandi byaradusebeje intamba zirashoboye kandi zirakomeye mugabe cyo mbona cyo ibareke ibintu by'amaranga mutima umupira waho abantu bashoboye bareke ibintu byinda ndende kubera kenshi bakinisha abo bantu badashoboye kubera ibiturire baba babahaye ibaduhindurira umutoza na Burundi turazi umupira kandi turanawukunda ibya mucombora ibyo yadukoreye ni byinshi kandi byiza turanabimushimira mugana we yari akwiye kuraba nawe agahereza umwanya abandi nabo bakagerageza bakaraba none ugiye mu mikino mpuzamahanga ugakina imikino itanu ntutsindemwo n'umwe kandi byitwa ngo ni ekipe iserukira gihugu.
Ikiganiro ndafisi jambo cuno musi aha niho kigarukiye twavuganye ivyerekeye uyu mpira w'amaguru aho inamba mu rugamba zerutse kuva mu higanwa rya Sekafa atano tana rimwe zifise uwaruka rwasubiye gusaba rushimitse ko usanzwe amenyereza uwo mugwi yosubirizwa abakinyi nabo bakitabgaho mu kuronswa uburyo bukwiye kugira ngo Burundi busubire gushika ku ntsinzi mu mahiganwa. Turabashimiye mwese mwaduteze amatwi tubibutse ko ikiganiro mwagishikijwe na Francine Kanyange mfatikanije mu ngabwe by'ibyuma na Innocent Kubwimana tuzosubira ku munsi wa gatatu uza nk'aya mango tukaba tubifurije kururanirwa.
Cari ikiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.